ni Radio Ijwi ya Amerika. Ujya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM 104.3 kuri FM no kuri FM 93.3 i Karongi muri Uganda mu 2020 kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 i Kisoro mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cha camakuru Voice Kaburungu radio yacu vewe wa kaburungu.com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederick Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10
Kiganiro murisanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kurabira hamwe umutumire hijanye n'umugambi we hamwe n'abagenzi we bafashanya bafise wo gutunganya no gutanguza iradio bise Mucho Radio izohora itangaza amakuru ahanini ajanye na kahise k'abanyafrika babimukira iyo radio izobifise kandi umugambi wo gutunganya ibiganiro bishire hamwe abatuye mu gihugu cya Canada bose bafise amamuko muri Afrika kimwe mu bintu umutumire wacu Janvier Nahimana avuga ko chatumye ahitamwo gutunganya ibiganiro nk'ivyo bihuza ababa mu bihugu byo mu burengero bafise amamuko muri Afrika nuko amahirwe yabo yo kuja habona mu binyamakuru no ku radio bikomakomeye hatari menshi avuga kandi ko tankeka iyo radio izoha akaryo abanyeshuri baje za kaminuza hamwe n'abo bose bafise amamuko muri Afrika ko gushikiriza ivyumviro vyabo n'ubumenyi bafise Nahimana avuga ko iradio Mucho izohindura ibitari bike maze bahora biyumvira ko bafise amamuko muri Afrika ari abantu basoma amakuru yanditswe n'abandi canke ari abantu bumviriza amaradiyo badashobora gutunganya amaradiyo canke iby'amakuru byabo babone ubudasa mu kanya rero Jean-Jean Nahimana aratubwira aho uyu mugambi ugeze uburyo uzafata icyo uzokwibanda ko hamwe na n'ibintu bishobora kuba intambamyi ku mugambi wabo muri aho Jean-Jean Nahimana
muraho Frederic nabo turi kumwe twese kuri radio ndabaramukije
mwaramutse neza ngaho bimeze gute difashe gute yakabeho ni gute aho Halifax
ndi muri Canada muri province yitwa Nouvelle Écosse Nova Scotia hanyuma mu gisagara cyitwa Halifax ni ahantu mu nyanza ya Atlantic umva hari akayaga kava muri mu mazi ariko hatuye neza gusumba ibindi bisagara bimwe bimwe dusanzwe tumenyereye bikanye cyane ariko ejo aho bugorobeye akanezi karaguye gakeya ariko kari gakeya akazuba kasuye kwaka
numva ari byiza cyane rwose abanywanyi ba radio Ijwi rya Amerika rero barakeneye kubabwira uwo mugambi mugiye gutanguza ugeze hehe
nagirenda baramutse ndababarira yuko icyiyumviro nk'icyo nagitanguye kuva kera nkiri umwana narakunda cyane ibintu bijyanye no kumva uguhana amakuru cyane cyane no kumva ngene abantu bari kure ushobora kubumva biciye mu radio ubufise ngaho muhira hanyuma nkunda ibintu bijyanye n'imyuga kuko na nizi bintu bijanye na multimedia ibintu bijanye no ku gutumana kwa makuru gushushanya ibintu byereke bituma abantu bamenya imico y'abandi niko rero byaje kugira ngo nshobore ku gutangura kurondera ubumenyi bujanye n'ibyo by'amaradiyo hanyuma icyo nakoze nuko ikintu gikomeye cya mbere no guha ikibaza abantu bayagiramo burya gusangira ijambo n'ikintu gikomeye cyane uhaye ikibanza cyo kugira ngo atange icyumviro cyiwe kiba ari ikintu gikomeye cyane kandi naho nyine bituma n'abandi nabo banamumenya hanyuma bakanahigira niho rero natanguye icyo kucyumviro cyo gukora iyo radio mugabo urumva ntibiba byoroshye kuko n'ibintu bisaba amategeko menshi bisaba ubumenyi bwinshi ariko nta kibuza yuko umuntu afite ishaka ashaka kugira ahagedeze
ibyo bintu ego tugakwijambo
ubu aho na icyo kwikwisha kibazo warumbajije aho bigeze ikintu cya mbere ni uko nashobora guhura n'abantu atari bake bavuye mu mihingo yose yo muri iki gihugu bumara twari kinini ya Canada hanyuma bakaronka ahantu batangira ibyiyumviro byabo ibyo abari kure abari hafi bakabimenya nabo nyine bakamenya ibivuye aho dutuye kugira ngo dushobore guhuza imico y'Abanyafurika n'icyo twozana muri iki gihugu
abantu mufashanye muri icyo gikorwa mwabatoye gute ibintu mwaravye n'ibi
burya hari ibintu umuntu afatira ko bijanye n'amategeko niko biteza kumenya n'ubumenyi ariko burya ikintu kenshi dukunda kubura ni kutimvira impano twahawe kubera ko burya hari ibyo ukora kubera ko ukoresheje ubumenyi n'amategeko n'ibindi nabyo ukora kubera ko usanzwe ufise impano ufise nibyo tubona meme no dusubiye inyuma tukaraba no muri urugwaruka rwo muri ino myaka ingenezwe rumenyereye gutumana ko amakuru so kuvuga ko benshi banabyigiye mugabo hari ababikora bagatinda bagasohora impano zabo ugasanga abantu barabakurikira cyane bajya abantu bose bumva bavuga ngo ni influencer ni abantu usanzwe bafise impano hanyuma akayikoresha ugasanga n'ibyo bari kubaravuga bigize kure cyane gusumba n'ayo maradiyo twari dusanzwe tumenyereye kumva wumva rero muri ibyo byose ni ukubwira ngo turabe nyine twashobora kurondera abo bantu bose bafite impano naho bato barabyigiye hanyuma tubaronderere abantu bamenyereye kubikora bate barabafasha batera imbere mugabo turabe ukuntu twogira ikintu cyotuma iradiyo igira akanovera abantu bakayibukira
akanovera ibintu izo yisangije murashaka kubiducira ku mayange navyo kuko hari abantu bashaka kuvuga ati ya radio ni menshi cyane gose ika ibinyamakuru ni byinshi ikintu mwibajije cyo tuma iradio itembere ni iki
ikintu gikomeye ngaha muri Canada cyambere ni uko uravye ukuntu abirabure baguma bongerekana ni ikintu gikeneye yuko iyo baje bava bashobora kuvuga imico y'iwabo bakayitangiza n'abandi hanyuma nko muri iki gisagara jewe ndimwo cya Halifax ni province ndimwo ya Nouvelle Écosse niyo yitwa yuko yakiriye abirabure ba mbere ngaha muri Canada abirabure baba ngaha bamaze imyaka irenga amajana ane n'abirabure baje bavuye muri za Amerika hari ingwano niho kandi n'ubwato bwaza buvuye i Buraya buzanye aba esclave niho bwashikira urumva n'ahantu hafite amateka akomeye cyane kuko bituma umuntu amenya yuko dusangiye iyo tuva mugabo usanga tudasangiye ibyo duhuriza ko kuko twebwe tuje tuvuye muri Afrika ntitwaciye muri izo ngorane nyinshi baciyemo kenshi rero kugira ngo twicarane hamwe tuba dukeneye gusangira ibyiyumviro urumva rero icyo ni kintu cya mbere cyatumye kugira ngo turabe nyine twasangiza ibyiyumviro abasanzwe bari ngaha n'abo bashasha bari kubaraza n'iyi micyo mishasha tuzana urumva ibyo ni kintu cya mbere nimviriye yuko coba gikenewe kugira ngo hari bi amaradiyo kuri internet ni menshi mugabo kenshi urumva ama ibyo bita ama podcast umwe wese atanga ibyimviro uko abyimvira wewe nyene nuko ariko arabisangiza nabanze ariko hakenewe ikintu cyo shira hamwe ibyo byimviro byose zo kubishira hamwe urumva nokubwira ngo umuhe umuntu atanga ikibanza kuri umuntu wese afisha ashaka kumenyesha nivyo ashaka kumenyesha tushobora kubimucishiriza kuri iyo radio n'abandi baze kumwumviriza urumva nibyo nibaza yuko dushobora kuja hamwe tukaronka iradio imwe yoshobora kuba ishobora gushira hamwe amajwi avuye muri abo birabure bose bafite ivyiyumviro bashaka gusangiza byotuma abantu batarinda kuguma ariko bararondereza barondereza kuri umwe umwe wese mugabo bigatuma duhurira hamwe nivyo rero twaganiriye n'abo twamaze uko turakorana ngaha hanyuma n'abo turiko tuyumvira kugira ngo tubigishe njyewe no kubera ko narashoboye kubinonosora kuko nsanzwe nkorera kuri Radio Nationale yo ngaha muri Canada ariyo bita Radio Canada CBC Radio Canada urumva imyaka ndahamaze nkora ndabizi byo ibikenewe urumva rero nicyo gituma twashaka kugira ngo turafasha abandi bashaka kwinjira muri ubwo bumenyi tuze turabaha abize nk'uko kwanyu Frederic imyaka yose mumaze ni mwebwe mufite ubumenyi mushaka kuza murafashisha ni ibyo twibwira kugira ngo turako twashaka guteza imbere uguhanahana amakuru
yego mwe tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Armeda muraho muri hega Armeda
turi Bujumbura
ni ziza cyane rwose murafite ikibazo murafite ikibazo turi kumwe na Jean Vienna Himana afite umugambi wo gushinga iradiyo bise Mucho duga ku ijambo ikibazo cy'icyumve Armel Matrumba mba telefone zigorana mu Burundi nibaza kuyo telefone ya Ahmed icitsa ariko mu kanya turamurondera kugira ngo ashobore gushikiriza izimviro byiwe Janvier Nahimana twako turavuga ko amaradi ari menshi eka imbere yuko mutangure mugambi mara wihweje ibintu mubona ko bishobora kuba nk'intamba by'ibihe muri iki gihe twavuze ko amaradiyo binyamakuru eka bitifashe neza cyane cyane ibinyamakuru naha muri leta z'umunzi w'Amerika kenshi na kenshi ibinyamakuru ugasanga byarataye abantu bashobora kuza baragura ibyo binyamakuru kugira nabyo bishobora kwiteza imbere turagaruka no ku kibazo cyo kugira ngo bimwe bita mu cyongereza monetizing ukuntu akunguka muzohakura ariko imbere yaho nashaka mutubwire nk'ibintu mubona bishobora kuba intambara
ntizibuze umva niho hava ishaka kubera ko nagira swing magatoya ndababa ari gituma Mucho iryo jambo ryaje kubera ko ugiye kurondera kuri internet ntibandika M U I C O uko kujya twandika mu Kirundi ngo Mucho umva kubera ko hajya ururimi ikintu gikomeye cy'ururimi ningene ruvugwa singene gwandikwa ibyo kwandikwa byaje mu nyuma umva rero kugira ngo byorohe kugira ngo umuntu ashobore kuvuga Mucho kuko niyo nicyo kintu cy'imvero cya mbere cyanjemwo nicyo gituma urondeye no kwandika M U T C H O Mucho M U T C H O radio radio .com umva niko niyo address niko yitwa mugabo nkubera ko iryo jambo rya Mucho ryanzemo kugira ngo nitwite ngo radio Renaissance radio Amitié radio Africa umva nkubera ko ikintu gikomeye nukukomeza Umuco wacu Umuco wacu rero niyo duhuye n'umuzungu ari wese nkumva so asomye iryo zina ngo Mucho radio numva ko ari ikintu gikomeye hanyuma yambaza ngo igituma nicyo gituma natuye iryo jambo kubera ko Umuco rufite ni ijambo rifite ikintu gikomeye cyane bivuga nuko ni ugutanga umuco kwerekana uyu muco tubona utuma tubona hanyuma hakabamo ikintu gikomeye cy'uko umuco ari culture et tradition urumva rero ivyo navyo nivyo bituma umuntu ari we wese aho umushinwa aho umunyamerika aho umurundi ivyo bimuranga akitibira na tradition urumva rero niho rero iyo hageze n'uwumbaza gituma kwatoye muco radio ntacyo avuga ati za wundi birafise icyo bivuga kandi gikomeye kandi ikintu cyose umuntu wari we wese ntazo wari umushinwa azuza muco radio hanyuma akibagije umuntu akamora ati barewe ni urumva rero iki ni ikintu cya mbere kubera ko ino nabizi hose yuko bisaba amategeko kubwira ushobora kuronka ama FM aho uzoba uri kurumviriza ivyo ni ibintu biri mu migambi iri kuraza ariko murazi yuko mu bibangamiye amaradio n'ibimenyamakuru kenshi biva kuko iradio ntikiri kumwe kwa kera kuko umviriza muri FM gusa ubu iradio ziri mu byo bita digital kugira ngo zishobore kumvirizwa ku bikoresho bitandukanye ari kuri ordinateur ari kuri telefone abantu benshi ubu basigaye bumviriza radio kuri telefone urumva rero ni ukudevelopa ni gutanguza ibintu bijyanye na application mobile kugira ngo abantu bashobore kuza barayumviriza aho baba bari hose hanyuma no kuraba ingene umuntu azoshobora kuva muri iki gisagara no mu bindi bisagara ibyo tuko turavigira hamwe n'abandi bari mu bindi bisagara twedu tuko turakorana hari abantu bari Alberta, Saskatchewan, bari Toronto, Montreal hari abirabure bariyo bari ko baravuga bati ingene natwe tubitanguze kuko niyo tubibajije ikibazo tuko turagirisa ama interview yose icyo tubaza cya nyuma murabona ko iyi radio ikenewe bose baravuga ati ahubwo twaracerewe urumva rero twubakiye hamwe nibaza ko tuzoshobora gushika ku byo ku ndoto yacu
mu kanya tugaruka cyane cyane ku bantu mwatoye bwa mbere na mbere kugira ngo mutunganye iyi radio n'igitigiri cyabo ariko imbere yaho reka tuhe ijambo Clement uraho Clement
afite n'uturi
muri mu herehe mu gihugu kihe
ndi gutubura mu ntara y'Amakamba
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo nagomba ndabatse mbanga nari nabonye mvuga ibyerekeye yuko hari ukuntu nagomba basigaye irate nshasha
yego
muri radiyo hari ukuntu ishobora kuzoshyira nyine muri Afurika nk'akaru no mu Burundi
ego nicyo kibazo cyonyine ufite basa ikindi
ya cyane ikindi bari kumbwira dufate ibintu by'akana kimwe bakeye radiyo dufate icyo bagicumye biyumvira icyo kibazo cy'ishyari radiyo cyane cyane
murakoze Clement reka mushana he janvier na imana akwishije ibyo bibazo bibiri ubwa mbere na mbere muza niba izo shika muri Afurika no mu Burundi hanyuma icyatumye atanguze umugambi yiyumvira uwo mugambi
ikintu cyatumye twiyumvira umugambi ni ukugira ngo turengane imbibe zo kuvuga kubera ko FM ubugiye ufite FM ifite imbibe zayo udashobora kurengana ngo ushike kure mugabo ku bantu baba kwizatunga bamesha bashaka kwerekana ibintu byabo barakunda cyane gukoresha iradio ya FM kubera ko bahura n'abantu mu bisagara baba barimwo ibyo nivyo umuntu aba ategura mugabo kubera ko twatwimvira ko ari ukubwira ngo dushikire kure cyane n'iki gihugu n'ikininiya n'abandi bose bo muri Afurika ko nicyo tuba twifuza kubwira ngo n'abatari kubarumviza kuri FM muri Afurika bashobore kuyumviza no kuri internet baciye ku matelefone yabo urumva rero nicyo gituma tuguma turi ko hari icyo twise connect to Africa urumva tuguma turi ko turarondera abantu bafite ibyiyumviro muri Afurika nabo nyene turabahamagara bagatanga ibyiyumviro byabo sinzi ko Frederic waronsakanye ugashobora kumviriza nka Frederic Ngoga ari ambasaderi w'Uburundi muri Union Africaine twaramuhamagaye ari Addis Abeba aratubarira icyo yipfuza n'icyo ashaka guterera no muri uwo mugambi wacu kugira ngo azoze arafasha abakiri bato bakeneye kwiga ibintu bijyanye na diplomasi nk'ibi byose n'ibintu bikenewe hariho abantu bari mu bindi bihugu muri za Ghana muri za Nigeria tumaze kuvugana bigatuma na twebwe n'abamaze imyaka myinshi bari hanze bagomba baramenya ibikorera muri Afurika. Nicyo rero twifuza yuko tuzo turagira ibiganiro tuvuga tuti turuguruye ibiganiro abantu bari mu Burundi bagashobora guhamagara nkuko tiko turabikora navyo nyene kugira ngo agatima kacu karacari iwacu mu Burundi, kandi niko twifuza yuko kugira ngo n'ababaye imyaka myinshi ino baze baramenya yuko Afrika atari ya yindi tubwirwa n'abandi, kuko benshi abatubarira ibiba muri Afrika babivuga uko babyumvira kubera ko babifisemo uruhara rwavyo, ariko icyiza bivuzwe n'abana ba Afrika bituma bigira agaciro. Urumva rero aho niho twibaza yuko kuzoigumana dufite iyo radio kuri internet na application mobile kugira ngo abantu bashobore kuyiteretaza izofasha kugira ngo tugume dufite abiwacu mu Burundi nabo nyine bashobore kutwumviriza nabo biyigireho, kuko hari n'abari kubarashika ubu hari aba impunzi nyinshi ziko ziraza nko muri Kigisagara ndimo ngahari facts haraje impunzi nyinshi zivuye muri Congo n'abarundi baje bavuye mu makambi muri za Tanzania. Ibyo byose biratuma niyo tubahaye ikiganiro bagashaka kuvuga abo basize hariya nabo nyene bamenya ibintu ugendo rwabo rwagenze.
Twavuze ko gutunganya radio, gutunganya ibinyamakuru ari bisaba uburyo bwinshi cyane rwose. Nashaka kubwira na mbere mutubwire abo muri kumwe mu murwi mutoyi muri kumwe gutunganya iyo radio bangariki amenshi amakuru ni bangari.
Kuri abo tuko turakorana ngaha muri iki gisagara ndimwo urumva turi batandatu mugabo icyo dukora nuko dufise abandi dukorana bari nka Alberta nk'ejo ndabizi ko nzuhamagara umuntu aje avuye mu byo yagiye kuraba mu ingene abanyafrika bo muri Canada boja kwemvisa muri Afrika y'Epfo, nk'uyo tumufise muri Alberta turahamagara nayo hari ikintu kinini yakibaye, canke n'abandi baba bari nka Toronto na Ottawa n'ahandi. Urumva hari aha niho dushaka kutoshira ibiro bikuru bizaba bituma dutegura ibyo, hanyuma uko uburyo buzogenda buboneka kugurura studio yabo tukagenda tukabigisha nabo bakaba bafite studio, hanyuma tukaza tuza turahurira ibiganiro hamwe. Ngaha tuko turandika ibyo kurondera uburyo, kuko Canada irashaka gushigikira cyane imigambi y'Abanyafrika ubu imigambi myinshi iriko iratera imbere ko yaronse uburyo buvuye mu gufashwa n'ibigega byateganijwe kugira ngo bifashe imigambi y'abirabure ngaha muri Canada. Hanyuma ahandi naho ni ivyo byo gukoresha ibijanye no kugira ngo turondere abantu baza gushiraho uburyo bwabo kugira ngo bamenyekanishe ibintu byabo mugabo bongere badufashe. Nivyo rero tuko turakorera mu ngaha, umugambi uri mu nzira kandi turabona ko wizewe. Turizeye yuko mu bihe bizoza tuza tubabarira neza ngene imigambi yamaze gutegurwa n'abari kubarakora n'ababasha kuronka akazi, mugo turizeye yuko ivyo byose bizoshoboka kubera ko n'ishaka ry'Abanyafrika n'ishaka ry'ababitanguje n'ishaka ry'uko na Canada ihibanza abirabure muri iki gihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio nk'ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Jeremy Nduwimana, muri aho muri hega Jeremy. Mu gihugu cy'u Burundi murafite ikibazo, murafite icyumviro? Numva umurongo wawe umeze nabi, ariko ikibazo mushaka kubaza ni uko iyo radio izobifise icicaro muri Canada, niba iyo radio izoshobora gushika no mu Burundi. Icyo nicyo kibazo mwariko murabaza, ariko umurongo wanyu umeze nabi. Icyo kibazo Janvier Nahimana yamaze kugica hirya no hino, ariko ko uri kurumviriza reka gusubiriremo.
Icyo twiyumvira ni uko ibyiza ni uko ubumenyi dufise ngaha n'uburyo buba bubonetse bwotuma nitwaba dushoboye kuronka kujya bitanga umukoresponda wacu yoba ari i Burundi, byo byiza kugira ngo tuba tuvuga tuti rimwe mu kwezi turahamagara tukamenya ibiri kubiraba mu Burundi hanyuma muri uwo mwanya bigatuma yuko abantu basho guhamagara ibyuma duhugira ngo umuntu asho kuduhamagara ku murongo birahari uko bizo bisaba gusa yuko tuba twamaze kubamenyesha yuko ubu ari biganiro bijye bivuye mu Burundi umutumire wacu ari uyu hanyuma ukishe tukugura umurongo huko biriko biraba kugira ngo na twebwe twese turashobora kubaha ijambo ivyo nivyo tiko turatunganya kubera ko ikiza nuko ivyuma aho bigeze ubu bifise ubu ntibikenewe kuba ari bya bindi bya ya maradiyo twamenyereye na anteni manini ya kuri radio televiziyo umuntu wese ahaze uba ari afite internet arashobora kuzokwinjira ku murongo cyangwa agahamagara ibyo nibyo rero twibaza yuko bizotuma yuko n'abari mu mahanga bazoshobora kuza barumviriza bakayaga n'ababo basize muri ibyo bihugu bavamo kuko si radio y'abarundi gusa twe twifuza yuko ari radio ko ugiye kuri mucoradio.com muzobona abantu bose ari abahora ari abaperezida baciye ko ngaha abapremier ministre bo muri za Canada abana abirabure bo ngaha abo duhamagara bari muri Afurika y'Epfo byose urumva nukubwira ngo ijambo ry'umwirabure rishobora kugira agaciro kandi ritanzwe n'abirabure
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abaranya kumiriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika ry'ijambo Samuel muraho
muraho ry'Amerika
turaho namwe muraho
turaho naho samiye hagati ikiganiro
yego
ariko yinuze nya topic tanke yisije umwe muraganira ko ni yisije nziza cyane
yego
kumva ko umwirabure na cyane cyane nk'abo abo barimo abo bimukiye ariko barahurumbira ibyo bihugu by'abazungu cyane abavukiye yo batwaye igisokuru cyabo cyatwaye bunyagano kumva ko ubu agaciro ni ibintu nuvuga ni ikintu cya mbere cyiza ariko rero nifite utubazo tubiri cyangwa imeme dutatu ngira mbaze umutumire
yego
mbega icyo cyiyumviro kiba cyazanwe n'umwirabure cyangwa n'umuzungu icyo ni cya mbere kigira kabiri mbega ko tuzi ko iradiyo cyangwa ikindi cyose cyose kugikora no munsi gisaba uburyo na cyane cyane uburyo bw'amafaranga umubayere cyangwa umuterankunga azo finansa kugira ngo iyo radiyo nkumbure ibyo yumvikane mu bihugu byose nibonye ko bavuga ko bakeneye no kwegeranya abirabura bari muri Canada ndetse n'abari muri majya ma leta agize leta zimwe za Amerika mbega hariho ubufatanye bw'abantu abo twakwita abapromoteri b'icyo cyiyumviro uko bavirabura n'abazungu purudireke hari mu kuboko k'umuzungu mu yandi majambo
murakoze Samuel ibibazo byiza duga ku ijambo Nahimana
icyo cyiyumviro ko nabitanguye kuva kera cyose cyavuye kuri mucyo icyo rero icyimviro cya mucyo ngenda basubira inyuma kandi gatoya banze ndakibabarira jewe navuye mu Burundi maze imyaka myinshi inyuma y'Uburundi gusumba iyo nabaye mu Burundi kubera ko navuye mu Burundi ndakwiga mu Burusi yangira Academy de Boza imyaka itandatu imyaka mirongo ibiri mu Bubiligi ndamaze imyaka cumi ngaha muri Canada ibyo byose utaratumye mbona imico y'abandi ngene babayeho n'ingene batwiyumvira twebwe abanyafurika hanyuma nsubiye inyuma gatoya ni na jewe na Anthony Kaburahe twaje kutanguza iwacu radio iwacu ni jewe naje ko mutekinisiye guforoma bajya abagrafiste n'abatekinisiye bakora kuri radio ni kintu namye mfite kuva kera na Frederic arabizi yuko kuva nk'ino mu Bubiligi yarampamagara kambe ibiganiro ibyo byose byatumye mvuga nti hariho igihe umuntu ashika ko kavuga ati hari agaciro duteza kwiha twebwe abirabure kubera ko icyo dufise kivugwa n'abandi kandi ntibabivuge neza kuko tubishaka uwumva rero guhera aho icyo cyumviro gitanguriye niho nacyo ntanguza ibikintu bijyanye n'umuco fata abadamu b'abarundi kazi baje bari impunzi abanyeshuri n'abandi barino batangura gutamba ikirundi hanyuma ino kubera ko basanzwe afite abirabura mu myaka myinshi baravuga bati turakeneye kuza turamenya imico yo muri Afrika ko nta imyaka majana ane abuzukuru wacu n'abakiri bose ntibazi ibaje bavuye baca baramfasha turagura ingoma turazikura i Burundi turazizana ngaha ingoma zirabuzwa abadamu bagatamba abantu bose baravuga bati ndabundi hari imico ni myinshi uyo n'umuco w'ikirundi nicyo yitewe mayene iryo jambo rya muco ryangumye mu mutwe ushika hamwe mvuga nti kugira dutanguze ikiyumviro nije nagitanguje nimwimvire ngo n'umuzungu yaje akizanya agira iki nije natanguje iyo radio yitwa muco kubera ko nkeneye yuko abazungu bateza kumenya yuko Afrika natwe dufite icyo dushaka kuzana duhereye ku mico y'iwacu hanyuma uko isi imeze ntawovuga ngo umuntu arabyikorana duteza gukorana n'abandi gushika iyo mvuze nti Canada irashaka gufasha nuko nawe nyine bazi yuko icyiza cya Canada nuko bavuga bati umwirabura ari ngaha naze n'imico yiwe hanyuma amenye kubana n'abandi ikintu kenshi ukunda gusanga nko iburaya nko mu za Bufaransa n'ibiki usanga bashaka ngo ushite mu Bufaransa ngo ni umufaransa ntibikunda bagukuye ku muco wawe urumva rero nicyo gituma nabo bacye bavuga bati tuzushyiraho uburyo kugira ngo imigambi yabo birabure ishobora gukunda mugabo si wazo bayitwara si wazo bayitanguye nitwe twayitanguje mugabo tugeza kwerekana ibyo bafashishije icyo byakoze urumva rero nicyo gituma ndiko ravuga nkwiyumvire ngo nuko ngo ari ngo nicyumvire cyagwe n'umuzungu washaka gukora amaradio hari amaradio ahari hari amaradio atanye n'ama universite hari amaradio atanye n'ama community aho umuntu abaye zirahari ngaha mugabo icyo cyumviro cyo kwiyumvira iradio yotuma abirabure tuja hamwe n'abafite ibyumviro biri bakoreha n'ahandi tukabizana duhurira ahantu hamwe kugira ngo abantu bashatse kumviriza iradio bate ngaho bamenye ati kuri programme ubutuzo kumviza ibintu ibi n'ibi bivuye ngaha nibaza yuko ari cyumviro cyiza nicyo gituma mvuga nti naho twa turondeye n'uburyo niba abari n'abavuga bati twebwe dushobora kuba abapartenere mu Burundi dukorane hanyuma muzane ubwo bumenyi bwanyu kugira mudufashe twugurure studio i Bujumbura yitwa Muco Burundi birakunda wumva igikenewe n'uko twese tugira ishaka kugira ngo duhane ahantu ubumenyi kuko burya uri kuraraba ibihugu byose byateye imbere nuko byateye imbere kumenyekanisha amakuru hari ibintu usanga kenshi abantu bavuga bati twebwe kubera ko dufite radio ni radio y'igihugu tuzoshyiramo abantu uko tubyumvira mugabo ntibarondere ubumenyi buhanitse kugira ngo ijwi ryabo naryo ryamerishika kure cyane ibyo rero twipfuze
mwagarutse cyane ku ijambo ishaka iryo turarigaruka ko mukanya ariko reka tubanze duhe ijambo Cyiza François muraho
amahoro cyane
muri higa Cyiza François
ngende mu Burundi ahantu mu ntara ya Gitega ahantu bita ku mutima Nyabutunzi
ni byiza cyane rwose ndi umurongo wawe umeze neza cyane rwose murasa ikibazo murasa ikiyumviro
njye nashaka ni intererano nashaka gushyigikira gutera intego abantu biyumvire gushinga iyo radiyo
ego
nashaka gutera intego abantu biyumvire gushinga iyo radiyo
niba ari murakoze rero nibaza ko hari ikindi mufite mushikiriza ikindi cyumviro ni byiza cyane rwose ko mushyigikiye imigambi yo mushyira
hano cyumviro nashaka ni uko bocaba bishobotse bakugururana na n'ibiro mu Burundi kugira ngo turashyikirize ibyumviro byacu iyo muri Canada turashyira abantu b'abarundi turagana tugahana ibyumviro tukaganira ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cyangwa bakadutera ibyumviro nk'iyo kugira ngo twese tujye turuzuzanya
ni byiza cyane rwose murakoze Cyiza François nahimana
murakoze namwe
murakoze nahimana Janvier icyo ni icyumviro mwari muri gushinga mukanye
n'umuntu ari Gitega kuko nize kuri Ecole d'Art Gitega Igitega narahabaye narahakunze haranyigishije umwuga n'ibyo byatumye ashobora kuronka n'ubumenyi kugira ngo ngende kwiga mu mahanga ibijyanye na Academie des Beaux-Arts ivyo cyumviro ni cyiza bese turacyifuza nibaza yuko nitwaramuka tugize kuja hamwe abantu bafite ubwo bumenyi nkaho ba Frederic nkaho twebwe dukora muri amaradio hari abandi bakora mu bintu bijyanye bya tekiniki bijyanye n'amaradio n'ibiki tukashira hamwe iyo liste hamwe hamwe tuvuga tuti abo bantu n'abantu bazuza guterera ibyiyumviro byabo kuko urasanga nk'amaradio amwamwe abuze ibintu bijyanye no gutegura neza kugira ngo ibiganiro ibiganiro bishimishije ugasanga abantu muri region cyangwa mu gihugu basibaraba amateleviziyo y'abandi n'amaradiyo y'abandi bakibagira kumviza ivyo wawo mugono kubera ko bitaba biteguye neza nitwa badufise umutima wo kugira ngo turafasha kugira ngo ibintu bitere imbere neza iyo tuva byo bavyiza nico gituma mvuga nti nta wizi mu myaka izoza uko twivimvira twese twifuza yuko niyo radio ramukishite hiyo kugira ngo ibiganiro birabashikira kandi natwe twese turashobora guhuza ubumenyi kugira ngo dufashe n'abari baravyinjiramo kuko hari ukuntu uraba ugasanga hari abakiri bato bariko baragerageza mugabo nave nyene gusanga umwe wese afite ivyimviro biba biri kurenza na kure mugabo twese turanga ahantu duhuriza ivyimviro byotuma abari baratwumviriza bavuga bati uno munsi programme y'uno munsi ndaza kuyumviriza kubera ko nzi yuko hari umushitsi azoza nibaza ko rero twokorera hamwe bizotuma dushobora kugurura n'ahandi iradiyo urumva niyaba iri ishobora gushikirwa kuri internet nta kibuza n'umuntu ari gitega n'uri Bujumbura azoshobora kuyumviriza azobashije kuraho gusa yuko bashaka guterera
mwavuze kimwe mu bintu bishobora kuba ari nguvu zanyu ekaniziyo radiyo zo kuba murashikira abayumviriza bose bakiri bato mubicishije ku buhinga bushasha mukareka kutangaza amakuru kumwe za kera traditional way nka kumwe amaradiyo atangaza amakuru kuva kera murafite uburyo bwozokoresha digital forms ka ingurukana ibiganiro zabo biciye ku buhinga ngurukana bumenyi mutubwire kandi ukuntu muzokoresha bumwe muri bwo podcast mwigeze kuyivuga
ibyo nivyo bigezwe ko kuko n'amaradio asanzwe akomeye araiza VOA cyane CBC BBC ikintu gifite kigezwe ko no gukoresha ikintu cha ama application mobile kugira ngo apemete atume abantu bari kubarumviriza aho bari bose niyo badafite radio isanzwe bashobora gukurikirana ivyo rero ubwo bumenyi turafise abo turi kumwe babunonosoye na narafashe imyaka ndavyiga urumva nicyo kintu gikenewe cyane kugira ngo podcast niyo kugira ngo abantu bashobore kuza kumviza ibiganiro bazosubira kuza barumviza kenshi kenshi mugabo dufite n'ikintu cya streaming ibintu bya airtime umuntu ashobora kuba ari Bujumbura muri uwo mwanya agashobora guterera icyumviro cyiwe ikumvikana n'ahandi hose muri uwo mwanya nyine urumva ibyo ni ibintu turiko twamaze kunonosora bijyanye na podcast bijyanye na n'ibyo bita live streaming ibyo dusanzwe dufite ibyo bibanza mugabo bisaba uko abantu ubwa mbere na mbere bitanga nk'uko mwami muvuga uburyo ntibucabuza ubwo nyine ariko bisaba yuko hagera abantu bakunda icyo cyiyumviro bakacyitangira iminsi ya mbere uburyo bukagenda buza abantu bamaze kuronka ibyo bumvirize ndakubari yuko iki cyiyumviro nagitanguye haraciye imyaka indwi irarenga naragitanguye ngenda mpura n'abantu ndaba ikibanza cyo kuyaga ndabaha mikro bakayaga hanyuma bikajya muri iyo sisiteme bigashobora kuba biri kubera zunguruka amasaha mirongo ane nk'uko umuntu ashobora kuba avuga ati jyewe nkeneye kugira ngo menye ngene ibintu byagenda arashobora kumviriza iyi radiyo icyo twatanguriye ku bwa mbere si radiyo y'amakuru siya radiyo kuza wumviriza ibibaye uno munsi umuntu ashobora kuvuga ibyabaye mugabo ikintu kenewe ni ukubwira ngo tugire icyo bita documente et archive ivyumviro vy'abirabure byabayeho byabaye uno munsi n'ibizoba ejo abazoza mu myaka 10 bazoshobora gusubira inyuma bumvirize bati bwa bundi ikiganiro cyabaye gutya kandi cyari gifite ivyumviro byiza cyane ikiganiro gitereye muri wumva rero ikintu kibuze kenshi nuko iyo tugiye kumviza amaradiyo ya ibyo bita actualite umuntu yumviriza ibibaye uno munsi haca iminsi itatu ugasanga nta utayumvije muri uwo munsi ntabibonye ariko icyo tugiye gukora ni kugira ahantu tubika ibiganiro byose umuntu azobashobora gusubira inyuma akumviriza ibyabaye kugira ngo byubake
tubibutse inshuti mwese ko muri koma babandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turafite ngo umuntu wanyura radiyo yacu Bosco muri aho
ego turaho
muri muhamagaye muri hehe
ndi Bujumbura mu Kamenge
ni byiza cyane ngo bose murafite ikibazo murafite icyumviro
ego nashambaze uwo mutumire mwabona nk'ibihugu byacu ushanishane nk'u Rwanda n'u Burundi n'ibihugu nyine usanga aho imirongo ni kuba nka remasimadimedi ziko zakora neza sinzi kumwe kumwe nanyumva
turakumva tuga ku ijambo bandanya
remasimadimedi ntabwo ziko zakora neza ko ekiteva mbega bazobigenza gute kugira ngo abo bantu nibashobora kubyegeranya kugira ngo natwe abarundi abanyarwanda tuzoshobore kuvyumva neza kuko nk'iradiyo yanyu nk'ubu iyo najya kuri CBC nari kumenya yuko sinekumenya yuko icyo kintu icyo cyiyumviro gihari yuko iyo radiyo bagiye bayikreye umva kujya kuri internet nabyo si bya bose murazi yuko uburyo bugoye amatelefone manini yasa ya bose twebwe nk'abantu bato bato bizogenda gutyo kugira ngo tuze turamenya ingene yuko abantu bacu batoranye abo basanzaye bari muri za Canada babirabure bizibagenda gute mbega bizoca birangira ngaho ntimuzodufasha kugira ngo natwe turabingene ibyo bizo byadushikiranye se turamenya ibyo ko biraba kuko ikintu cyari cyambabaje cyari ishusho cyo kumva yuko umugambi nk'uwo mu ofise mugabo ugasanga natwe iwacu biragoye kumenya yuko ibyumve bihari kumbe tubafite n'abacu baba bari hiyo nyine ko cuvuga ati mwe murabirabure muri Canada muri za Europe ifo yuko mwegera aba bantu bayikwarondera bakora ibyumviro kandi abo nyene bazuza kubaka Afrika yabo
murakoze Bosco ariko ko imirongo isa nigoranye tubanze dufate n'ubundi bunywanyi Richard Livingston ushaka
ndabumva
muraho
hama nanje namutaraho
tuga ku jambo kibazo cy'imbiro
hama nanje nagomba mbaze
yego
nde iyo radio avamva jinge izo bifisa kamaro gaki ku banyafrika no kubatuye iburayi nk'ayo za Europe za Canada za Amerika n'ahandi n'ahandi ikindi icyicaro gikuru cy'iyo radiyo kizaba kiri he ikindi mbene yoba yarakerewe cyangwa izokerewa ryari mbe ikindi se nk'uko iyo mugenzi wanjye abivuze abajije izokoroha yuko twumviriza iyo radiyo nk'abadafise telefone nini
murakoze Richard Livingston reka atangure ku bibazo bya Bosco kibazo cya Bosco cya cingorane za internet aho muri Afrika abantu bato bato mwarabiyumviye izo biganiro bizabashikira gute
subiye inyuma gatoya no kugira ngo ndabamenyeshe yuko icyumviro cyari cyabanje gutegurwa ku birabure babaye muri Canada kugira ngo bahuze ivyumviro mugabo kubera ko iradiyo izuba iri radiyo iri kuri mobile application ikaba no kuri radiyo kuri internet yotuma n'abari hanze bashobora kumenya mugabo uko uburyo buzogenda buboneka cyangwa uko tuba turonse nabo dukorana akaba ni radiyo imwe izo wivuga iti turashobora gukorana nk'iradiyo iri mu Burundi ikavuga iti turabahaye isaha muzoza ari mwebwe muzoza muratanga ibyo biganiro byayo bizokunda hanyuma handi naho uko uburyo buzogenda buboneka tronse abaduterera uburyo kugira ngo twuguruze studio i Bujumbura nabo nyine kugira ngo dushobore gushikira abantu bari mu badafise internet bacho kumvira kuri radio sanswe ni vyiza mugabo urabizi ko umugambi wose ufise itanguriro niherezo harahusanga hari uburyo n'indi bintu bizoshika ugasanga biri uguruye ugasanga bitumye yuko nuko twamatiko turagira n'ibiganiro n'abantu muri New African n'abandi bashaka kuvuga ati icyo kiyumviro ni cyiza kuko dusanzwe tumenyere yuko nk'ubu nka ambassadeur Ngoga ari wa ambassadeur w'Uburundi muri New African yaratubari yuko nk'ubu New African na Canada bagiye gusinya amategeko kugira ngo bazane ubumenyi bw'abaru abirabure basanzwe bari muri Canada bashobore kuza baraza guterera muri Afrika. Urumva nk'icyo kibonetse iyo radio nibaza ko izuba ifite ikibanza muri ibyo kugira ngo iziramenyekanisha n'abo bantu bashobore kuza hiyo icyo bashobore gukorera bene wacu bari muri Afrika. Nibintu ivyuviro bike birahari mugabo bisaba yuko uburyo buzoboneka
imbere kuja kukibaza vyabajijwe na Richard Livingston reka duvuge ko Fred Ngoga gateretse ambassadeur Fred Ngoga gateretse ntabwo aserukira Burundi muri Ethiopia ahubwo ni umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika.
Mugabo nsinyuma nibaza ko ashobora kuba ari na ambasaderi w'Uburundi muri Union Africaine akaba afite n'ibindi bikorwa akorera Union Africaine. Urumva n'abantu nkamwe nabo turaraba abashoboye kuba bafise ibyiyumviro bashobora guterera iyo tuma na twebwe dushobora gushikira iyo radio ishobora gushikiriza ibyiyumviro byabo turashobora kutoza turahura nabo. Hanyuma handi naho icyo nibaza ni uko iyi radio ikiza cyayo ni ukubwira ngo izoshobore gufasha abari hose na dufite abo duhamagara bari mu Bufaransa bari mu Bubiligi dufite abo duhamagara bari ngaha muri Canada no muri Amerika n'abari muri Afurika turabe ikintu cyotuma ubwenge twagiye kurahura bishobora gutangira kubona bose.
Richard Livingston nawe nyine yabaje ibibazo bitabike nka bitatu icya mbere akaba ari akamaro k'iyo radio.
Akamaro k'iradiyo murabizi uko nubwira ngo duhuze ibyiyumviro umwe wese icyo afite ashobora guterera ashobora kurongera akivugira ni ukuvuga ko ari radiyo y'ibiri kubiraba ubwo nyine ni radiyo izotuma ufite icyumviro cyose afite ashobora guhuza n'abandi kugira ngo natwe twiteze imbere n'abanyafurika nabo nyine kubera ko kenshi ni ukubera ko twavuze yuko ibyo ibya Afrika bivugwa n'abandi kandi abo bandi icyatumye bashaka kubivuga ariko iyo bivuzwe na twebwe tuba dushaka kugira ngo tumenyekanishe icyo dufite kidasangiye n'abandi nabo bashaka gusangiza abandi.
Yabaje kandi icyicaro cy'iyo radio ni ikibazo mumugeze guca hirya no hino
kubera ko jewe nabitanguje ndi ngaha muri Canada nkaba ndi Nouvelle Écosse niho icyicaro cya mbere gihagaze niho dufite studio ngaha muri Halifax mugabo uko iyo radio imeze muri iki gihe cya mbere itarugurura ama studio ahandi mu yandi ma province dufite abo tuvugana bari mu yandi ma province batubarira biriko birabo abaye conference y'abirabure ibereye Ottawa baradutumira kwagenda ari biganiro muzo kumva nari nagiye Ottawa cyangwa nagiye Toronto cyangwa iyo ntagiyeyo turahamagara umuntu ariyo akatubara ati ibiri ko biraba ni ibinyibi kandi bishobora kugira ingaruka nziza. Urumva iracyari ngaha muri Nouvelle Écosse niho twayitangurije niho amategeko yandikiwe kugira ngo itangure gukoresha.
Ndabona kanya kariko ka tujana tufite undi munywanyi Emmanuel Iradukunda muraho
aho neza
turakomeye muri hehe
ubu ndavugishije ndi Kampala
kandi byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite kimvi
ikibazo mfite ni icyumviro cyo gushima uwo muntu watekereje ko yadusubira ari iyo radiyo kuko nk'abantu bakorera mu bihugu bitari iby'iwabo biratugora kumva amaradiyo niba atari tuvuka ariko tubaye tubonye iyo radiyo yazaba itugezeho amakuru ahantu hose hatandukanye mu bice by'isi yadushimisha ariko bakadushyiraho n'ubuvugizi ku bantu batara mu bihugu byabo cyane cyane abantu b'abashoferi wacu genda mu gihugu bigiye bitandukanye bitari by'iwacu hari aho tugera ugasanga batureba nabi urugero nigeze kujyanwa muri za Tanzania nari mfite umuzigo ibyangombwa by'urugendo bidakomeza kandi ndi bugene ku muhanda nkateka abenegezi ba Tanzania batureba nabi ku muhanda duteke yaje babigomba kudukorera ubuvugizi kugira ngo abantu bataraba n'igihugu bajye bagira uburenganzira muri icyo gihugu nicyo navuga ngo tugere radiyo ije ibigire igitangaza amakuru ishyira application ku bantu batazajya babasha kumva bazajya bamenya ibyo biganiro byashyitse babirebere muri application kuko nkanjye nk'akazi kuko nkora ntabwo binyemeza kunyura numva radiyo mu gihe kinini ariko nsoza akazi nakumva application nkabasha kumva ibyashyitse.
Murakoze nk'uko Emmanuel Iradukunda abivuze bwa buryo muzokoresha nka podcast burasha gutuma abumviriza aho zoba ari hose n'ivyo mushanahe Nahimana.
Yego ivyo ni cyo twiyumvira mugabo uko ndamane ndabivuga umugambi ufite itanguriro uwo twabanje gutangurira ngaha muri Canada mugabo icyiza nuko nta gihagarika iyo ufite radio iri kuri internet umwe wese ahari arashobora kuyumviriza biracari mu migambi y'ukwiyumvira gukorana n'amaradio ari muri Afrika mugabo bisaba ubundi buryo n'abantu bo gukorana bitanga bashaka kwitanga ibyo byose turumva biri mu migambi icyiza ni ukubwira ngo turondere uburyo bwose bwotuma ibyiyumviro byubaka bishobora gusangirwa na bose kuko kenshi ni uko wamusanga benshi abagira ibiganiro bimwe bimwe ku usanga bifite n'amakomante ugasanga n'ibiganiro bitariko birubaka ariko dushobora kuronka abantu baba bafite ikintu baterera cyo kubaka nicyo twifuza si bintu bya bintu byo gushyirira hejuru ikintu cyose umuntu yiyumviriye bizosaba yuko umuntu wese aba abatumiwe aba afite ikintu ajya guterera kugira ngo twubake kuko ubiravye ukaraba iyo hapfuye umuntu New York cyangwa Paris isi yose irahagarara ariko hagira umuntu asize ingorane ngaho muri Tanzania cyangwa muri Uganda cyangwa aba 300 bapfuye hehe kubera ko ari muri Afrika ntihagiye n'umuntu n'umwe abimenya kubera ko nta ntidufite ahantu duhuriza ibyiyumviro kandi ngo n'abantu bashobore gushyigikira icyo ni cyo kintu ngize iminsi nganira n'abantu baza mu by'amakonferensi manini manini nibo usanga bavuga bati ibyo ko biravuga byose ntibiraba cyane Afrika biko biraraba ibihugu byacu bitunze mugo ni kubera iki natwe ni kubera ko dutegereza kubaka iradiyo y'iyi si uyu umugambi wiwanze gusa je ndiko ndababarira ikimviro nihaba ariho n'abandi tuje hamwe kubake ikintu bizotuma Afrika iboneka ijambo ryayo rita hejuru urumva nije ndiko ndavuga nti nibaza yuko ibyimviro nk'ibi byose muri komuratanga ni byiza bituma twimvira no kurondera uburyo kugira ngo tuzashobore kwishikira
yego mu bintu byose mwatubwiye biribonekeza ko mufise ibyo bita mu cyongereza entrepreneurial journalism skills nashaka mutubwire ukuntu iyo radio izo hakura karusho mu kinyarwanda navuga nk'umusaruro
ibya entrepreneuria kugira ngo nshobore kuronka uburyo bukwiye nicyo bituhise social enterprise umva n'ikintu gituma kishobora kuronka uburyo bwo guhakura umusaruro mugabo kigafasha na community n'abantu ba cyuko turayagira ibyo ibyo cyuko turategura ari bijyanye n'abana ari bijyanye n'abana n'abagore ari bijyanye n'ingwano ziko ziraba ari bijyanye kugira ngo tubitorere inyishu kugira ngo turabe ngene twoteza imbere ibyumvira byacu by'abanyafurika cyangwa naho dutuye kuko iyi radiyo icyo twayishyize ko nuko izo bari radiyo kuvuga iby'abirabure bibari abirabure dushaka kugira ngo izoshobore kwerekana ubumenyi bw'abirabure yuko natwe dushobora kuronka iradiyo ishobora gushika kure urumva rero naho twibaza yuko hariho uburyo tuzokoresha kugira ngo tujye kuronka umusaruro mugabo no kugira ngo kandi iyo social enterprise ari ma initiative yose azoba ariko arakogwa ashobore gufashwa n'ibigega bifasha abirabure kugira ngo dushobore kubitegura niho nibaza yuko bukebuke iki cyaniro nibaza yuko kizokurikira ngira twadufise ibindi yindi ntambwe tumaze gushikako.
Mwatubwiye mu kanya, mwatubwiye kuri uyu mugambi, mwatubwiye ahantu uwo mugambi wanyu eka aho mukomeye, aho mufite ingufu. Twihweje rero wa mugambi, abantu bihweze imbere ko batangura imigambi ikomeye, ibyo bita SWOT analysis mu Cyongereza, strengths, weaknesses, opportunities na threats. Mwatubwiye aho mukomeye, murashaka kutubwira ikintu mwibaza ko aho mujegaje gaho mufise imbaraga nke ingufu
cyane cyane. Ikintu gikomeye nuko abirabure dufise gake kwiyumvira kwitanga, dufise kwiyumvira ngo inje ngo umumpangare, mugabo ntamenye yuko hariho igihe cyo kubanza kurondera ubumenyi. Aho rero niho dufite ingorane, kusanga kenshi ni bake baza kugira ngo banze bitange kugira ngo dukorere hamwe, baza gusaba yibaza bati ndaje kugira ngo umumpembe, ugasanga nabwo ubwo buryo muzoburonderera hamwe. Aho rero nibaza yuko abirabure dukeneye kuraba ngene dushobora kwikura mu icyo cyimviro cyo kutimvira kwitanga, icyo bita volunteering, kugira ngo tubanze dukorere hamwe. Hanyuma handi ikigorana ni ukuronka uburyo ibyo birazwi, urandika ukerekana ibyo ukeneye, mugabo siko ucubironka, bisaba yuko twitanga. Nico kimwe ndababariye maze imyaka indwi ndi mu barabara ngenda ndondere nandika nta mikro abantu nta kimpagarika, ko nazi yuko umunsi uri izina kizotinda kikaba igikorwa kiza gishimwa na bose.
Ibyo bavyita ishaka.
Ego, hanyuma handi naho ingorane nizo nababariye Febrese dufise niyo niyo kuronka abantu bafise kwitanga.
Hanyuma ibintu bishobora kubabangamira nkavyo bita threat ntibikyaba aho muzokorera canke aho mushikiriza amakuru
ivyo ntibibura, kubera ko hari ibindi bimenyesha amakuru bisanzwe bihari bisanzwe bikomeye. Ivyo navyo nyene mugabo iyo tuganiriye nabo turabona yuko hari ahantu badashika izo ayo makuru turiko twerekana bobu ntibayafise, no kubera ko nabo abantu ntibayashize. Ni wo rero tuvuga tuti ni kuraba izo ntambamye kugira ngo ntitume duta ntitugire ingoga n'ishaka zo kuza imbere, ariko turazi ko izo ngorane ziba zihari. Nta miti ingorane zihari ni z'uburyo, kubera ko tuzi yuko hari n'ababa bibaza yuko dushaka gutungira muri icyo gikorwa, gusa si cyo kintu kitubeshejeho gusa, mubwo nuko dufite ishaka twibaza yuko icyo turushaho kukirengana turashobora kuzoshika ahantu hamwe ko kubaka ikintu cyo tuma bene wacu bagira naho baronkera n'akazi kandi bakaronka naho bigira.
Igihe muzaba mumaze gutanga iyo radio, muzaba mufite abakozi bangahe? Ivyo biri mu vyo bashobora kwita mu Cyongereza minimizing cost, turazi ko ibintu vyose muri iki gihe bizimvye.
Polo, aho tugeze ubu niko twibaza, kuko iradio aho abo tuko turaforma tuko turakorana turi batandatu, hanyuma ivyo iradio irashobora gukorana nabo bantu batandatu, kuko tuba dufise ivyo bita ba realizateur n'abagiriza amarosesi n'abapresenta, abo tuko turabigisha hama tubaronderera n'abantu bafite ubumenyi nk'uku kwanya n'abandi bose bateye imbere bashobora kuza baraza kubafasha kugira ngo iyo studio iba iri kurakora irashobora kuzozira ronka abo bandi bavuye hanze. Mugabo dusanzwe dufise abapartenaire bari Ile du Prince Edward bari duhamagara baduha amakuru, ibi byose urumva network irashobora kuzoguguka ikaba nini. Mugabo ikintu gikenewe ni ukuronko abo bantu batandatu bariko barakorera muri iyo studio na equipment naho dukorera nayo mabonema vyose bijanye n'ama application bikaba biriko barakora. Ubu ubishoboye arashobora kuja kuri MUCHORADIO muchoradio.com arashobora kubona ibiriko biracako.
Janvier Nahimana, ndagushimiye cyane rwose ku kanya. wa ronse kugira ngo tugane mugane ne radio ijwi ya Amerika ku uyu mugambi wanyu mugambi uhambaye turashimye ingenieur ya dofaje mu ngabwe ivuma tukadushimye Nadia Taha yegeranije ibiganiro turashimye namwe nshuti mwese mwa dutekamo mu gashiza ibyumviro n'ibibazo turashimye nshuti mwese mukundi radio ijwi ya Amerika turabifuje amahoro imugoroba muza mwese